Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi kuri aya makuru. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Bigingo rero kubera tuyaje giturumbuka nyuma ituganirije ngo umuntu yitegure cyane ngo abavyeyi babategure iyo rero kujyango tuyakire yarago n'icyo ituma twamusabye terabe yusubize inyuma ibangirize ahubwo hatangura ibiganiro gushasha.
Uyu numwe mubahagarariye abanyeshuri ba kaminuza ya leta y'u Burundi bahagaritse amasomo.
Iyi ngingo atanabi yifuriza abanyeshure ariko ishaka yuko igisata chance nyuma superior gitunganywa gushasha kandi hakiga benshi.
Naho uyu ni umuyobozi wa kaminuza ya leta y'u Burundi Gaspard Banyankimbona ni mukanyero mu makuru. Nkuko rero narimba babwiye mukanya, abanyeshuri ba kaminuza ya leta y'u Burundi bahagaritse amasomo. Umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza yagiye kureba mu bigo byose bya kaminuza uko byifashe.
Mu bigo bya kaminuza y'u Burundi muri Rohero ku Mutangana Kamenge aho twahaca twahasanze abanyeshuri bake cyane. Abo twabonye batubwiye ko bari baje gukora ibibazo byari bisanzwe biri ku ntonde. Abenshi muri bari baje gukora izo bibazo naho mu myaka ya gatatu bita bac 3 mu Gifaransa. Tuvuganye bamwe muri bo batubwiye ko bashigikiye ihagarikwa ry'ivyigwa ryasabwe n'abanyeshuri baserukira abandi abo bita abadelege. Nabajije umwe muri abo baserukira abandi igihe biteguriye guhagarika egeregere barimwo.
Egeregere yacu izohagarara ari uko turose inyishu iduhumuriza nk'uko twabisavye.
Muvuze inyishu bahumuriza mba mushatse kuvuga iki?
Twasavye nyanicyubahiro umukuru w'igihugu ko yosubiza inyuma ingingo yasubiramo gutangwa gushasha kw'agafashanyo kahora gahabwa umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi bakagahindura ingurane. Bigingo rero kubera tuyaje giturumbuka nyuma ituganirije ngo umuntu yitegure cyane ngo abavyeyi babategure iyo rero kujyango tuyakire yarago n'icyo ituma twamusabye terabe yusubize inyuma ibangirize ahubwo hatangura ibiganiro gushasha ayumvise abatarayumva igaragara yuko hatari bwanagere naho abatarayitubwiye ntihari bwanagere ko icyo kintu cyitwa ingurana cyiza turabye Burundi aho buri.
Bane mu banyeshuri baserukira abandi bari mu cyegera cy'utwara urwego rw'abadelege n'uwaho zatwara abanyeshuri bose ubu barafunzwe. Igipolisi kibagiriza gutera akajagari mu bigo bya kaminuza. Iyo abanyeshuri bemeza ko bitabaca intege.
Ntabwo banagato. Tuko turaharanira ibintu byumvikana. Mu Burundi sabize kugemera agateka kazi na muntu nibi nagateka kazi na muntu. Kituma umuntu yakaranira agateka kazi na muntu ntabwo baheza ngagire. Si cyaba ari karakora ari karakora ibintu byemewe n'amategeko.
Naho byemewe n'amategeko abandi banyeshuri babiri bo mu ishyende abigisha NS nabo baherutse gufutwa mu kiringo cy'umwaka n'ubuyobozi bw'iyo kaminuza. Ni umukuru w'abanyeshuri bose hamwe n'utwara abadelege bagirizwa kuba bakoresheje amanama temewe. Umwe muri bo yabwiye ijwi rya Amerika kwinginga itamutangaje.
Twabyiteze kanatsinda iyo umaze kuba uri imbere y'abandi hanyuma hakaza ikibazo kiraba iyo ngo rusangi wamabonekeze yuko ushobora guhura n'ingwara zitatu zose. Rero icyo gihe twebwe tubona kumenya ngo ni ukwibagiza ikibazo kuko muri ibihe turimwo ingingo nyamukuru nk'iyo kwirukana abaserukira abandi ahubwo kwari ukugira ngo barabe ko umuti woshobora kuboneka ku kibazo kiba gihari hanyuma bagasubira ku mirimo.
Imbere yo gusubira ku mirimo izindi ndongozi z'abanyeshuri zivuga ko zizobandanya urugamba zirimwo. Mwishuwe ndi abigisha enese harumugwi w'abanyeshure utonda mu mashure hakaba n'indongozi nshasha zabo banyeshure ariko uwo mugwi ntunyura abagenzi babo.
Hariho abanyeshure abandanye vyigwa yego turanzi ko bahari mugamije tuvuga nuko akagwi kadashobora guca ivutu twebwe abanyeshure na cyane cyane duharanira inyungu za bose n'akagwi kariho kariko karakoreshwa kugira ngo bagaragaze ko muri kaminuza ndarabigisha enese ko bibandaye ariko twebwe ico tuzi nuko twahagaritse ibikorwa kandi aho tuzosubirayo hose ikibazo cyo gitorewe umuti tuzobandanya aho twatugejeje kuko icatumye dusohoka n'ubu ntikiratorerwa umuti.
twabajije umuvugizi wa president Nkurunziza inyicyo umukuru w'igihugu aha abanyeshure Jean Claude Karegwandenza ko yatubwiye ko yabishuye abicishije kwa barongoye bimwe mu byaba barongoye bavuze byashikijwe n'umukuru wa kaminuza y'u Burundi ku munsi wa mbere w'iyindwi Gaspard Banyankimbona yasavye amenyesha makuru mbere kubishikana kure
urazi yuko ibyanyu bishika kure mubwire abarundi n'amakungu ibiriko biraba ngaha muri kaminuza kugira ngo abantu bamenye neza yuko iyi ngingo atana bifuriza abanyeshure ariko ishaka yuko igisata chance nyuma superior gitunganywa gushasha kandi hakiga benshi kandi babishoboye
ihagarikwa ry'ivyigwa muri kaminuza y'u Burundi ryakurikijwe kandi mu kigo cizege kiri mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu abanyeshure bo mu kigo c'igihugu cigisha ubuvuzi nabo INSP banditse bagabisha guhagarika ivyigwa kuva ku itariki ya 15 ku kwezi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Igipolisi cy'u Burundi cyazindukiye ku bwinshi kwirukana abanyagasenyi muri komini Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu kibanza kirimo cyubakwamo ingoro y'umukuru w'igihugu Evariste Nzikobanyankara duye inkuru
Abanyagihugu bagizwe n'ingomero gurira zitatu bavuga ko badafise aho bacira nayo bamira kuva mu gitondo cyo kuri no wa gatanu bavuga ko abapolisi benshi bashwaye muri ico kibanza babasaba gukinjura nk'uko itangazo ry'umushikiranganje w'amazi ibidukikije gutunganya amatongo n'ibisagara byo kugerekereza ya gatanu kwezi kwa kane ribibasaba
abapolisi bagishika ngaha mu gitondo cha kare batubwiye yuko twosohora ibintu byacu tukabishira hanze imashini zitaraza kubomora ariko rero kubera abene gihugu tudafisiyo tuja dafisiyo tujana ibintu tuba dutunze mu mazu tuhe twabaye turatenye ati nibaza baraheza babibomorere kuko nti dufisiyo tubijana nta n'uburyo dufise bwo kubitwara
iryo tangazo ry'umushikiranganje Celestin Ndayizeye rivuga ko abo banyagasenyi bari mu kibanza giharugwa amahegitari 40 ahategerezwa kubakwa ikirimba c'umukuru w'igihugu kandi imizibukiro yaho yasohotse yose ibyo abo banyagasenyi babandanya biyamiriza bakavuga ko iyo mizibukiro atayo bigeze baronswa bakavuga ko batari kwanka igikorwa nk'icu c'iterambere cyo kubaka ikirimba c'umukuru w'igihugu uno munyagihugu atangazwa n'ingene bagunye basaba gutunganirizwa amaso agahera mu nzira
uwo muzibukiro ntawo twahawe mbere nico gihe bitangura twagiye turambaza cyane cyane mbere twasabanye n'ico bari mukuru w'igihugu cacu yuko iyo dufasha ni se barundi mukuri akadufasha akaturungikira bashobora kudutunganiriza ariko umuvugizi wiwe yari yabwiye amaradio yuko bari mu matohoza ati ayo matohoza ni yahera tugasanga byukura bene igihugu bo ngaha muri gasenyi batarose umuzibukiro ati nukuri nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu ntashobora gufata abantu ngo bashwiragize baje mu barabara n'imiryango ati nukuri muzotunganirizwa
nta mutegetsi numwe yigeze ashikaho mu gasenyi kuri no wa gatanu kiretse abapolisi b'igihugu baguma basaba abanyagihugu kuhava nabo bakanana uno mukenyezi agaragaza umubabaro wo kubona nabo bitoreye atanumwe yabagarukiye ko
ubwo babashinga amateka twitoreye twahaye amajwi nta numwe arahashika mu stanteri y'abadezone nta numwe ureshitse chef de quartier yadushitse seko akaza katubwira ati raba mukuri ibintu mu mazu yamara yamara baraje nta wundi yadushitseko
naho biruko harabishoboye batanguye gusohora ibintu mu mazu baje kubibitsa ku nshuti n'abagenzi mu makarita atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura iruhande yabo harabatagira iyo batumutwe nkuno mukenyezi yarangwa namarira
natubwira tuje niko batubabidusaje niko batubwiye nitegeko baduhaye utabikurayo baradikirayo naho dufise tubishira baranabitwe ntituvyumva ntitumviye tubijyana nyene rego
byari byitezwe kwa abanyagasenyi bahakurwa ku nguvu nkuko babibwiye abamenyesha makuru amakuru bari bafise bahawe n'abapolisi yavuga ko hari kuzanwa bya imashini byo gusitura amazu ibitabaye kuri no wa gatanu kubwo igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo abapolisi bari baje gushira mu ngiro itangazo ry'umushikiranganje w'ibidukikije bahavuye basubira iyo bari baje bava si ubwa mbere umushikiranganje w'ibidukikije asaba abanyagasenyi kuva muri ico kibanza no kugenekereza rya 31 ukwezi kwa gatatu guheze ryari sango ntarengwa yo kuhava ibitabaye kumvu zitamenyekanye buramatari w'intara Bujumbura umufasoni Gacuti Nadine yari yabwijwe ijya Amerika mu ndwi heze kwa abanyagihugu bategerezwa kuva muri cyo kibanza cahari ko huba ku kirimba c'umukuru w'igihugu ivyuko batahaye umizibukiro bizokwigwa mu nyuma mu gasenyi ka komine Mutimbuzi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Mureke ukuri Inyuma ya mezi atatu haguye cya kiza cy'imvura kikonona imirima irusangi hakurikiye uruzuba. None abanyarusangi bari mu kangaratete. Ubuho bimeze gute? Bega zibera we avyifashemo gute?
Gaso.
Sa.
Ega mwana nde fakujya. Fakujya turaruko. Ndi umunsi jojo jovamo. Ele mozão na tinta nem mano dar um nem me compro de talk muito na outra sobre a gote
vira cata
mano tá com o conhe nem mano não nem tu que
não obtura home
cara que chocho só que vira no que se
não há no mundo da bicharam
foi um ano
é que o fumo bicharam a conhe
mas não ainda o que é esse nem aí o amana beleza. I'm going to go to the house.
Ma, urambabarira n'ukuri.
Ndakubarira kigamwana.
Nta nico ndi navugufashe mayereka.
Oya mwana ndi siwewe wabiteye. Siwewe n'ukuri.
No fumye ndaje no kwigurana no gumishira hamwe ryacu y'uburovyi. None rameza tatatu araheza tani ico tuna hano.
Mbe none. None nimbone ko. Nimbene ko yambere n'ukuri. Niragera ngo mufume mu bamurasoza aho.
Eka. Twese ubwato twarubi.
Wowe mana ya.
Ahubwo sinzi nuko tugit. Ma, uwe na mahor. Kume ngo umeze ne. Umeze gute.
Oya oya ntana. Ntana kimwe mwana wacu ntana kimwe.
Yari gukura biri byuhuye.
Eh?
Ngo umeze gute ma.
Ndamene sumutwe. Mukabo ni mukhe buke nacho biraja go hera yari nzara ntana kimwe
ma cha jamba tari netse
mbeka mbeko kyan mutwe gusa yo sinumva nuru sigurunde mbeke usokira mazi mwana usokira mazi ntwe ngira bica bihera
ngina gusuki
Yo,
Uranyumva
fata ko mutima
ma yo tabare bazo naba yo ma wala fuye bazo yo
wi injira
tragize bwa ke monsieur office.
Ah, les jeunes mariés. Ça va?
Ça va. Ça va.
Caribou, hein? Caribou, hein? Allez, courir à gâter mes fils et comme? Mouraringen et l'héros, mouillerant.
Ouais, non, on va aller à Gimitim.
Et d'ailleurs, il y a Karim. Araba, yum. Nimicharani. Mbeba, chat, comme au garout. Nizere ko mutaje gusinyur.
Oya 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 ntibikabe. Ibyo twovyubahuka.
Aho ni sawa. None Mariza. Kutavuga. Wamenyereye urugo?
Ni uke nyine.
Oya nawe kamema. Ntavya bukibuke. Nukurushinga rukaguma. Alors, les jeunes mariés. Toi fashiki.
Bon. Twari tuje kubaza vya dosye wa muhungu chondo.
Ah bon?
Ego.
None, hari ibindi byo kubaza. Ibyiwe ni mubizi.
Ego turabizi mugabo nyene. Ngiramwo biraba.
Sa? Sha.
En fait, twari tuje kumusabira ikigongo monsieur office.
Muti kugira gute?
kumusabira ikigongwe
nuko kumusabira ikigongwe bishoboka arekugwe nukuri
ibyo nibibaho les jeunes mariés nibibaho suko bigenda
naho yakoze amakosa mwokoresha umutima wa kivyeyi mukamurekura agasubira kwidegembe
nukuri mwa mukoze
mbe burya icyo bita faute moyenne murakizi mwebwe ndabasomera amategeko kandi
oya nukuri ntimwokwirirwa muradusomera amategeko
mumbwira nsome
gusa nyene twagira ngo kare twebwe yari yacumuye ko tumubabariye mwoshobora kumurekura
iri gutungana isuko bukora jeune marie oya amategeko aratomoye igasuka kuvuga ko wari yitwariye umuntu ashatse amukuraho igihano pas du tout oya oya
monsieur l'officier cyondo n'umwana twakuranye ndamufata nka mwene wacu ndaba nukuri nibyo karamuciyemo ararenga amategeko nukuri nimurabe vwe
donc rero munyanga amategeko
oya
munyanga amategeko
oya
muraba ibyo amategeko arekura kuri
gashavye wumva bikunda gashavye
please nukuri muvye uri umutima w'ikigongo
bon reka subire oya reka subire mverifye mu gitabo c'amategeko
se nukuri mwa mukoze
ari hamwe rero yoba yarigenjeje neza nimiburiburi tworaba vamako yoshobora kubararekugwa by'agateganyo hanyuma akaca abandaniriza igihano ari hanze
ego murakoze nukuri murakoze
ariko rero munyumve neza ega simvuze ko acarekugwa ngo bigiye uko oya ndababwiye gusa ko bishoboka mu gihe dusanze yarigenjeje neza muranyumva
ego nukuri
aho rero birashoboka ko atezuriga umunyororo wa umunyororo warusigaye twamutezurira
ibyo birumvikana nukuri
akawuriha mu bikorwa by'iterambere
rusange yego nukuri ibyo yobikora
naho rero yihenze agakora n'irindi kosa na rimwe muranyumva na rimwe azabifuse byose
ariko ibyo birumvikana nukuri
bon reka ndabidosiye rero yiwe basha
sheri mama kumafone sinzi ibyo ari byo ndasohotse kwitaba gato ndagarutse
nari nibihe gashinga
sinzi yagumye ambipa
monsieur l'office
oui
mu ntunge gato nitabi telefone
nibiki hari ingorane
funde kina shareka kubisha umukino urabona kina
hinga
hotel yo nye oya kina
baza muri ndi
twindiri
baza muri ndi
aya teriyo nye
twindiri
kina ndaba kubite ko je bitwiye
ora twumbe
hatinya gutsindwa
kina
ni iki namuduka mwumva inda kimwe yamituza nifashanye
yego mwishwanje
hewe ndenga zikiruke mwa bahungu mwe ntibabitumarane
baba hungu ndake
nigira tatante mucemuta kabasha ndababonye ndakeshi bega mwabonye yari kamyo yirengani
igi kamyo kiraho kiranciye umutima
kiriye
numva n'inkokora zose
zicitse nani muzi kuntu ibashanyiza rimwe mu nda
kasikaho abo bagesera b'abanyabugo baraturingira mu kutuzanira ifashanyo ntuzewe ukamenya ngo twebwe ntitwari dufite iwacu
aho nyine bakaduha ubusa bw'ubusa atari icyo butumarira
reka bashe ubusa busumba kamaramasi
none nubwo busa bashaka ni
butwira reka cyareka nubwo busa baduhendahendeje iyo tuburose nta n'inkwi zo kubiteka baduha nta n'amazi yo kunywa none batwima indya batwima n'amazi yo kunywa
ariwe uratanguye bya bintu byawe
reka bitwe bihahungira
gute
reka shanda gusabye ibyo babigira nkana reka abanyabugo ntibatunezwe naho twofa tugahira
bitwe nanaga bitwe wewe nta munsi n'umwe wobaho frema
utari kurabi mugwanko mu ariko nta soni
mugwanko umviriza
jewe
mara na gateka kacu
kura gateka
waje kugwino niba dufate kwa bantu
ikibaye cyose ngo nabanyabugo ubwo musuye kutwifatira cyagiye cyangwa amya
ibyo
ndagize
ko turavuga
mikalo kanya oya mwishwa
ndagize ko gihe wari wari ko cyangwa ndagenda gute
nuko n'umwoganira muhandi cyangwa ubona mwo
Uchichi,
utiduhani chamu. Chama ngani ya nuwa mubeshi. Ili nyama vya utuichi wana abiha.
Uchichi, awa ya wana frawa gilome sibi hindi.
Oya, kule kibyo kukwa na.
Oya, nebisho.
Oya, nijo hala kwebili. Imi siyo sakrifa. Kera kifa. Oya, nukwa. Tu ya kini haba.
Atufata muka.
Tu ya kini haba.
Yone, suwa tu.
Mbega ye mwena wa muganga ya chiagenda ni igumirayo.
Kirango ndahafye ukaga
reka kwihebura uzokira cyane gutekerera imiti uzobandanya ufatira imuhe ahubwo reka ndakubwira ushobora kugabanya
ubushu oya narushinge mukanga oya nokuri ku imana oya no champa reka ntagishinge mu ntera mugomba kunsohoka
nyine wigira nk'umwana wazi ko ndagutera ushinge cyane kureka akazi ka oya muganga ntumureke jewe ahubwo nibaza ko yataye nubwenge
umuntu w'umama ashaka kwigira ibintu
Ndamukanje kwakira abandi bagwa.
Mbeko mubiharira. Biragaragara neza ko batware bungahi rugo batatu netwe.
Aho gabitwe nta sodi.
Ye?
Ahi turi kuravuga aho bitangira ivyemwe.
Cane.
Banza mwumvirize. Banza mwumvirize.
Ise sikutera.
Tumvikanye neza ko tujyaga duhana hani jambo.
Mubwire uwo muhungu rero akagutarancyiramo rero. Ye? Jewe ndabwiye ko tege bungahi rugo bashaka kuzishije inzara gusa. Uravye wumva?
Eh? Ibyo kwagiriza abandi tubireke.
Sibona no bivyo.
Aho go tugira icokogwa.
Wicokogwa. Nimuze tugira imyerekano. Tubagumukane. Bongere girasi yo ngaha mwikambi.
Kora gahe ibyimiye.
Eh?
Ewe? Oyaye. Cewe suko ndabi. Oyaye. Cewe suko ndabibona.
Nabukeye.
Tumvirize cyumbya cyuyu nawe.
Yatumvirize.
Umvirize. Mbeko tucagaho. Tukitogera abategetsi bibugo ngo niwe bashaka kutwicisha inzara data wanje bonyene. Ahubwo tworaba neza ahivyo bike byo biboneka. Twosaga tubironka ko twese.
Tubironka ko gute twese kandi ari ntica ntikize. Muravye uko tungana. Aho rero simvuze abarambare mu mahema kubera ingwara y'ikigoyi. Burya budendetende baduha badudendereza.
Ikibazo sico.
Ikibazo sico. Niki.
Ubide nakubwiye. Ntituje ngaha ngo dutunga gatukarandi. Natwe turasongera isibe.
Gute?
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 Eh.
Umoja gaha mugahari ra ko gaha muri twebwe hatari mwabantu imisi yose yifashanyo zije baba bagomba kwikwegera ko bonyene ntibibuke ko hari habandi bene wabo bashonje he ahiya bivyo bikituro nka byagabugwa neza nitwobaye turahenda henda
mbega wewe ko wigira umuhinga aho ngo ahugabura ukabura ubuza
banza kumfiritse banza kumfiritse
ya wundi muti nuko bagumukana
oya bita uwo mpunge byavuga ibyavutse nitse cyo uko ndabibona birakenewe ko turonka umukuru w'ikambi aduserukira uwo mukuru w'ikambi niwe yoca atunganya ibintu byose bikenewe akadushikirira n'abategetsi bibugo sinzi uko mubyumva
namwe
none tubigenze gute mubona yojaho gute
mukurindira kumva by'inkuru y'abaseruko n'abarengero uko bizobandanya reka tubandanye tubasomera zimwe zimwe mu nterano mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho tubanze tubibutsa akabazo twari twabajije turumvise nyifato ya Zibera yo gushaka kwerekana ko bose batakozwe ko kumwe na kirya kiza cimvura agashaka gushira imbere umubabaro wiwe mbega mu kibani wanyu ingorane nk'izo zishyitse mwo byifatamo gute uwa mbere yagize icyo avuga ni Placide umukunzi wa Murikiri kuri w'imuramvya agira ati ndabahaye amahoro bakinyi bacu dukunda ati kubwandi yo nyifato ya Zibera ni wacu mu kibano yarahabaye aho hadutse umuriro uturira imirima y'ingano muci hanyuma rero bamwe batangura kuvuga ngo iwabo hahiye hanini ngo ahandi naho hahiye hatoyi muri gihe nk'icyo rero ucufata ingingo ataho wegamiye kuko ngo imvura mu kugwa nticagura ati ugaheze ukamwereka ko ari kiza cateye ati mbere kubwandi ushobora kubahuza mu butandukane bwanyu kuko ufise ingorane zigihe cyo kwagirizanya ngo ahubwo n'igihe cyo gufatana mu nda Ndayisenga Beninge w'imuramvya ku gasozi Kiganda ati dufatiye ku nyifato ya Zibera nuko no ngaha mu kibani wacu abameze nkawe bahari aho hari umunsi higera kugwa imvura ari mu rubura hama bazana ifashanyo baha abantu bose mugabo havamwo bamwe bavuga ngo bahaye ubwoko bumwe kandi babahaye bose bakibagira ko ibigiye inama bigira Imana Jamari w'ikarusi mbitaramukana we ati nagira mbarire Zibera ntihute gushavura abanze nyabuna yimvira ati iyo mbona ari umukuru w'umutumba nari kubyifatamo gute atarakwiye rero kumenya yuko inkubi irabije utovuga ngo twari umwansi ariko n'umukunzi irajaniranya wamenye ko Kadede atabubasha yarafise bwo guhagarika ijya mvura uyu nawe ati nitwa Bayisenge Cleophas w'Imakamba kuri sekominare Nyange atabafise inyifato y'ubujyajya nk'iyo ya Zibera nungahe iwacu barahari ati kivyerekana no vuga nuko musumwe nayo ndagenda mwibarabara hama mbona umuntu agize accident kinga yari yatiye avunika kuguru ati mbere n'iryo kinga riravunika icuma ariko nye n'ikinga amaze kuhashika yagize ati mbabajwe n'ikinga ryanje igirije ko isudire ati nayo wowe nibisanzwe ati ariko rero uwo muntu yibagiye ko atasoko ridandaza amaguru ririho atari ico cuma cyoco yari kukigura ahageze hose kandi nabandi rero benshi mwatwandikiye muva mu mihingo itandukanye naho tutashoboye gusoma ubutumwa mwashikirije aho twovuga nka Chris wo mu Kayogoro mu ntara ya Makamba Jean batazira kizosi isonga ururi Eliane na ushobozi Kiganda muri Muramvya Ndayisenga Asmani w'Ubutihinda Muyinga Edide Junior w'Ikirasa muri commune Muhuta ntara ya Rumonge Divine mu ntara ya Cibitoki commune Mugina ndi muri benshi Pascal umusirikare wo muri Bujumbura Yero kuno Jiridasi mucankuzo komine Kiganda asanzwe munyeshure kuri lise kominare Gitanga nabandi benshi cyane tokirwa turadondagura ngo duheze ndikubunaho mutega amatwi akabazo kugice muhejeje kumviriza Funderi arumvisha bagenzi we kwaho guterana amajambo bakwiye nyabona kuganira bahana ijambo mbega mweho muvyumva gute n'ubunyene mubandanye mutwandikira mu rungiye ntaro zanyu kuri za nimero muja mumaze kumenyera arizo 75 88 95 cyane naho murungi kutuma bwanyu kuri 61 99 Lekero turangize tubibutsa ko tarigije amajana 90 muri gwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri murakoze naho ubuta
Chari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolentia.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rundi abashimiye byimazeyo. Ibiganiro byacu birakomeza, mbifurije kugira umugoroba mwiza. Murakarama.